Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwaramukanye Imana abandi namwe mwiriwe neza. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Nabonye Kanyinya imaze nk'imyaka 10 itemere kubaka. Nta hantu hari bibanze. Niba ubuze abantu kubaka ukababuza kubaka mu kajagari ukwiye no kubereka naho bubaka.
Ubuyobozi nagira ngo bugiramo intege nkeya cyane cyane buri hejuru. Ufite parcelle ipimye ifite ibyangombwa byo guturwamo kugira ngo abashe kubona icyangombwa mu buryo bwihuse cyo kubaka biragoranye kubaha minisitiri.
Abo n'abanyarwanda bavuga ku kibazo cy'imiturire mu kajagari mu mujyi wa Kigali babivugiye mu nama yaraye ihuje abayobozi b'inzego z'ibanze na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bareba uko iterambere ry'akarere ka Nyarugenge rihagaze. Umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana yaraye asabye ubutegetsi mu Burundi korohereza ibikorwa by'abayoboye amashyaka mu gihe cyo kwitegura amatora y'umwaka wa 2020. Urupfu rwa Etienne Tshisekedi ruzahindura iki kuri politiki y'imbere mu gihugu cya Congo? Izi ni zimwe mu nkuru Ijwi rya Amerika ribagezaho mu kanya. Ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Jenny, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abahinga mu bya politike bamenyesha ko urupfu rw'umunye politike Etienne Tshisekedi rwashitse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu rushobora gutuma ibintu bitabandanya mu nzira byarimwo. Gerard Prunier, umwanditsi akaba n'umuhinga mu bya kahise mu karere k'ibiyaga binini, avuga ko Tshisekedi ari umunye politike yanse kwakira ubutegetsi bw'ubushikiranganji ku ntwaro ya Mobutu Sese Seko abitumwe n'ibyo atemera. Prunier avuga ko yari umuntu w'umwizigirwa kandi adahindagurika. Albert Moleka yahoze ari umurongozi w'abakozi mu biro bya Tshisekedi amenyesha ko urupfu rwa Tshisekedi rubaye mu bihe bya politike bitoroshe. Moleka akavuga ko hakiri kare kugira ashikirize uburyo abona ibintu bizobandanya. Umwanditsi Prunier nawe nyene avuga ko atabona neza uburyo kazoza k'umugambwe UDPS warurongowe na Etienne Tshisekedi kazoba kifashe. Akavuga ko umuhungu wiwe Felix Tshisekedi azogerageza kuwegeranya yamara ko bitoroshe. Etienne Tshisekedi yitavye Imana afise imyaka 84 yashinze umugambwe UDPS mu gihumbi kimwe n'amajyana 982. Mu 2011 akaba yarahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu aho yatahukanye ikibanza cya kabiri inyuma ya President Joseph Kabila yahavuye atahukana intsinzi. Iradio y'Abafaransa RFI yatangaje ko uwo munyepolitike yahitanywe n'indwara yo mu mahaha. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje ko ariko arakora ibishoboka byose kugira ibintu ntibiyangare muri Sudani y'ubumanuko. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku cicaro gikuru ca ONU i New York aho yaravuye mu nama y'umwe bwa Afrika, Guterres yatangaje ko ONU izogerageza kugira amatati muri ico gihugu atoregwa umuti biciye mu nzira y'amahoro. Guterres yabwiye abamenyesha makuru ko ibiganiro President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko aheruka guhamagarira ari vyo bizofasha mu gukomeza ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yashizwe ko igikumu mu 2015. Ivyo ngo bikazoherekezwa n'intererano y'amakungu harimo ONU n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'igisata kijeje urudandaza mu karere IGAD. Guterres yavuze kandi ko mu nama y'ubumwe bwa Afrika yaganiriye na President Kiir aho yamwemereye ko leta yiwe izokorana neza n'inteko za gisirikare zo mu karere hamwe n'abasirikare 400,000 by'Abanyamerika bazoja gufasha mu mugambi w'amahoro. Mwamenya ko inteko mva makungu zari zitekanijwe gushika muri Sudani y'ubumanuko mu mpera z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka uheze zitarashika. Mu kwezi guheze umugwi wa ONU waratangaje ko ubandanya kuganira na leta kubijyanye naho izo nteko zizoshikira ku mugwa mukuru wa Sudani y'ubumanuko i Juba. Tubibutse ko intambara zaciye muri Sudani y'ubumanuko mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze hagati y'abasirikare bayoboka President Kiir n'abayoboka Riek Machar yahoze ari umushikiranganji wa mbere zahitanye abantu baharugwa mu majana harimwo n'abanyagihugu. President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko igihugu cya Iran cyagabishijwe bikwiye kubijyanye n'ibitero cyakoze bya misile balistique kandi ko atakitazokorwa kugira Iran ihanwe. President Trump yatangaje ko nyamuna Iran yari kwiye gushima kubijyanye n'amasezerano kuko ngo ishobora guhenuka bivuye ku mafaranga yotanga atagira uko angana. Inyuma y'ikiganiro yagiranye n'abandi wategetse kubijyanye na Iran, President Trump yabwiye abamenyeshamakuru ko bishoboka ko n'ingufu za gisirikare zikoreshwa. Mwomenya ko amasezerano ari ku gihugu cya Iran kubijyanye na nuclear yatumye gitakaza ubutunzi bwinshi mu rudandaza rwa uranium no kudakoresha nuclear mu guhingura ibitari bike. Kuri uyu wa gatatu, Michael Flynn, umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano mu biro bya Perezida wa Amerika, yatangaje ko ibitero vya misile ihe Iran iheruka gukora nk'iterabwoba kuri Amerika n'ibindi bihugu bakorana na Amerika ari vya nyuma. Flynn yavuze ko Iran ibandanye ivyo bitero kubera ko amasezerano yavyo adafashe. Yagirije kandi Perezida Barack Obama yahora atwara Amerika nabo bakoranye ko batashizemo inguvu zikwiye mu guhana Iran. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko hari urutonde rw'abantu bategwa n'itegeko ryo gutinjira muri Amerika mu kiringo cy'iminsi 90 nk'uko ryasohowe na Perezida Donald Trump. Abo nabo ngo nabafashije igisirikare cya Amerika aho kiri mu bihugu indwi byashizwe ku rutonde rw'ibihugu birimwo iterabwoba.
Urakoze Rosine. Nshuti, hari namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Tujye noneho mu karere k'ibyaga bigari. U Rwanda rukomeje kuvuga ko rutazigera rwihanganira imiturire yo mu kajagari mu mujyi wa Kigali kuko iri mu biteza umutekano muke. Icyakora bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze mu nama yabahuje na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuri uyu wa kane bareba uko iterambere ry'akarere ka Nyarugenge rihagaze, bumvikanishije ukwitana ba mwana hagati yabo n'inzego zibakuriye nk'imwe mu mpamvu hituma akajagari kadacika mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yarayakurikiranye iyo nama.
Iyi ni inama iterana nyuma ya buri mezi atandatu ihuza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'ibanze zose bareba aho iterambere ry'uturere rigeze. Iyo kuri inshuro mu karere ka Nyarugenge yatinze kuruta ku kibazo gikunze kuvugisha benshi cyo guca akajagari mu myubakire i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana bombori hagati y'abaturage bubaka inzu, inzego z'ibanze zirebera nyuma bikazaba ngombwa ko inzu bazisenya. Igikunze kumvikana ko kibyihishe inyuma ni ruswa. Abategetsi baba basivile n'abashinzwe umutekano n'ingingo bakomeje gushimangira ko batazihanganira na busa. Kuri Brigadier General Denis Rutaho kuri ingabo mu mujyi wa Kigali, abubaka mu kajagari baba bafite umugambi wo gucumbikira abaguhungabanya umutekano.
Bakubaka amazu, icyumba kimwe, ibyumba bibiri, ariko ari amazu twebwe uko tuyabona. Ntabwo tubona nk'aya mazu y'umuntu ubatse ashaka kugira ngo akemure ikibazo cyo guturamo. Tuyabona nk'aya mazu ahubwo yubatswe kugira ngo acumbikire babandi bazateza ibibazo ejo n'ejo bundi. Kuko abantu bashaka guteza ibibazo ntabwo bazatura ahagaragara, ntabwo bazatura ahantu imodoka igera.
Ibyiza inyubako zo mu kajagari ubuyobozi mu nzego z'ibanze bazisabweho ibisobanuro. Harabumvikanishije igisa no kwitana ba mwana hagati yabo ndetse n'inzego zibakuriye. Umva nk'uyu utuye Kanyinya.
Ikibazo cy'akajagari nabonye Kanyinya imaze nk'imyaka 10 itemere kubaka. Nta hantu hari ibibanze. Niba ubuza abantu kubaka ukababuza kubaka mu kajagari, ukwiye no kubereka naho bubaka. Nta hantu bagira hakaswe imidugudu ngo bereke abantu ibibanza abantu bakwiriye kubakamo.
Kanyinya yose nta hari imidugudu, nta hantu hakaswe hazwi.
Hararangiye ahari harakaswe imidugudu, byumvikana ko bamaze imyaka myinshi batubaka.
Hari bimwe mu bisobanuro by'abayobora Kigali byumvikanisha ko umuturage ashobora kuba yakwisanga mu gihirahiro kuri iyi ngingo. Uyu ndabarunganira mugenzi wagaruka ku mananiza y'ubutegetsi butinda gutanga ibyangombwa byo kubaka bigatera rubanda kubaka banyuzi y'ibusamu.
Hari aho ubuyobozi nagira ngo bugiramo intege nkeya cyane cyane buri hejuru. Ufite parcel ipimye ifite ibyangombwa byo guturwamo kugira ngo abashe kubona icyangombwa mu buryo bwihuse cyo kubaka, biragoranye kubaha minisitiri. Iki kibazo rero bakidukemurire umunaba arashaka icyangwa cyo kubaka korotire bikamara amezi atandatu akanyira inzira ya panya hanyuma yabafite icyangwa cyo kugira
ngo bamuhakanire ntibamwemere
urakoze cyane
ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buhakana ko nta manaliza bushyira kuri rubanda bashaka kubaka bukavuga ko bugiye gukurikirana niba ko kw'ibyinzego zibanze zivuga aribyo Madame Monique Mukaruriza ni meya w'umujyi wa Kigali.
Turaza kugikurikirana ariko ubundi twewe nko mu mujyi wa Kigali. Wasabye icyangombwa cyo kubaka ugomba gusubizwa mu minsi itarenze 21. Nubwo ngo umuturage ubona birimo gufata igihe afite uburenganzira bwo kujya mu nzego z'ubuyobozi agatanga icyo kirego. Afite n'uburenganzira bwo kuza kuri wa munsi wo kuwa gatatu akavuga ko yasabye icyangombwa bikaba bitinze atari yakibona. Icyo gihe ubuyobozi bufata icyemezo.
Iki kibazo cyo kurwanya akajagari gitangiye kumvikana haciye imyaka n'imyaniko kandi kirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda abatangiye kubikurikirana hambere bemeza ko ariko ryamye rimeze Jean Bosco nta buhungira umuyobozi w'umudugudu mu murenge wa Kimisagara yabwiye abategetsi ko amaze muri Kigali imyaka 46 areba uko bikorwa arajya inama
Yewe nageze Kigali muri 71 barwanya kubaka mu kajagari ahubwo abari babishinzwe abo bahaga kurwanya kajagari byabateye gukira no kuzamuka ugasanga niwe bagakora
inyungu bakuyemo
ni ikintu cyabuze nshaka kuvuganya ko ha ministre twese uko turano turabayobozi igikwiriye n'ubunyangamugayo dukwiriye kuba inyangamugayo kurwanya kajagari birasaba ubunyangamugayo no gukorera hamwe nidukorera hamwe akajagari tuzagatsinda
Izimaka zishingiye ku miturire muri Kigali zumvikana ko zishobora gutwara umwanya utari muto impande zombi bireba zitarashyira hakadomo bwana Francis Kaboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu we yazicumbitse hanura abategetsi mu nzego zibanze
ibyibanze bikenewe byose murabifite kuko murahari icyo musabwa ni mumanuke mwegera abaturage muganire nabo mwumve ibibazo bafite mushaka umuti cyangwa mubigeze ku zindi nzego zibishoboye zibafasha Muharanire kuba inyangamugayo mwirinde kwiyandarika mwirinde kurya ubusa mushaka utuntu tutari bubakize mwirinde umuvumo w'abaturage urarya umuturage ejo bamusenyera uwo muvumo we nayo marirayo azakugaruka uko bizagenda kose bitinde bitebuke mwirinde uwo muvumo ni mu binyangamugayo ni muharanire gusiga amateka meza
maje kuyimukira munone baje barahirika kana n'ufite ukujya n'Imana irabizi nimutse bandeba nubaka bandeba
none se kuki bashaka kutugira nk'impunzi bagiye kudusubiza mu matongo
Iyi ngingo yo gutura neza ubutegetsi bushyizemo ingufu munsi kuwundi ni nayo igaragara kuri gahunda ya guverinoma 2017-2017 uteriye akajisho irizeza ko abasaga 70% hirya no hino mu gihugu bagombye kuzaba batuye heza akarere ka Nyarugenge ko gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru Kigali imibare igaragaza ko abasaga 15,000 batuye mu mandege kabashobora kwisanga mu kaga barimo abo ubutegetsi bufata nk'abishoboye n'abatishoboye ubutegetsi buvuga ko bwateganije miliyari zisaga 2 z'amafaranga azagenda mu kubakira abatishoboye imidugudu y'ikitegererezo icyo ubutegetsi budashyira Shidikanyaho nuko kurandura burundu akajagari mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali byo bitari byavubaha haracyari igisa n'ihurizo rikomeye hagati y'umuturage ufatwa kenshi nk'umunyamakosa wubaka mu kajagari yagombye kubabwirizwa n'umukuru w'umudugudu uwo ni uwo ku rwego rwo hasi ukora umurimo adahemberwa na ubwo rimwe na rimwe atari ku rwego rwo kubaha igishushanyo mbonera ubutegetsi bwifuza mu mujyi wa Kigali intumbero y'ubutegetsi ariko nanone kuri Kigali iratomoye igomba kurabagirana kandi itekanya amahanga kayihozaho icyizere yatangiye kuyagaragariza mu bihe bitandukanye akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Eric bagira ubusa kuri iyi nkuru Tuve mu Rwanda dukomereze noneho mu Burundi. Umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana yarayasabye ubutegetsi bw'u Burundi korohereza ibikorwa by'abayoboye amashyaka mu gihe arimo kwitegura amatora hateganijwe mu mwaka wa 2020. Nduwimana harahamagarira Abarundi bahunze barimo abanyapolitiki gutahuka. Ibyo yabivugiye mu ntara ya Kirundo aho yari mu biganiro n'abayobozi mu nzego zitandukanye muri iyo ntara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
kuganira n'abaserukira abandi ku bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu n'ubw'intara ya Kirundo nico cyashikanye umuhuza w'abarundi muri iyo ntara kuri ubu wa kane mu ijambo ryo kumwakira Melchior Nankahomba uramatari w'intara ya Kirundo yamenyesheje ko intara itekanye ndetse ko n'abantu babanye neza mu budasa bwabo ni kuri iryo jambo umuhuza yogeye ko mu gusaba abajejwe intwaro korohereza ibikorwa by'abanyamigambwe hisunzwe amategeko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana asaba ko bokoroherezwa mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020
uramatari yatumye kimigambi banye neza atangorane aho dusaba yuko cyane cyane muri intumbero yo guha uburenganzira bene igihugu kwisha no kwizana abafite imigambi bareke bishye bizane bakuri ko babyabo hanyuma bitegurire ibiringo byimirije kuko murabizi mu 2020 hatoye andi matora niyo dira demokrasi amaze guhitamo nta yindi nzira amatora azokwamaba kuvuga yuko abaje mu matora cyane cyane na bene igihugu ariko bangirijwe n'abagiye politiki barongoye imigambi aho dusaba yuko abo bose mubareka bakishyira bakizana ariko cyane cyane hisunzwe amategeko.
Naho ibintu byifashe neza mu ntara ya Kirundo, buramatari w'intara yashikirije ko umugambi wo gutahukana impunzi ugifise inzititsi. Merikiro Nankwaomba arongoye intara ya Kirundo.
Umuntu ari muzo kandi zo mu Rwanda ari kuza kwigira mu gihugu cy'amavukiro akabura ukuntaza, benshi ngo barabambuye udupapuro bari bafise, benshi bacaruka n'uwugira ngo abavuye ku icumu. Mudufashe rero mukoresheje kumbonere ubushobozi mufise, mukoresheje n'abandi musangiye amabanga mu bindi bihugu kugira ngo abene wacu agorewe mu gihugu cyo mu Rwanda. N'izo nkambi wumva ngo benshi bandira mu bigera batwara amada y'ishushu, mudufashe kugira ngo abene wacu bagaruke bashikire mu gihugu cy'amavukiro. Bafatiye ku nzara, benshi baraca imitima bene gihugu ngo ntibahunge ngo hagire ibi.
Akama ko gutahuka katewe abahunze muri rusangi ku buryo budasanzwe karategwa abanyepolitike bagirizwa no kuba aribo nyenda muvano y'indiane za politike zatumye abarundi bahunga.
Aka nakama ushaka gutera abarundi bene wacu bahunze babo mu Kirundo babona mu zindi ntara, turifuza yuko butahuka bakaza kwa gihugu cyacu. Turifuza ndetse yuko abanyepolitike bo bari no mu babatumye rimwe n'imwe bahunga, turifuza ko bafata iya mbere mu gutahuka. No munsi turashima intambwe ibiganiro bigeze ko mu gihugu hagati. Hari ibiganiro biriko biraba bifashijwe na Benjamin Mkapa wa Zarungu cha Tanzania. Ibyo biganiro byose biriko biratera intambwe. Ese ibyo biganiro byose byo dufasha kugira ngo abarundi bahunguke cyane cyane abanyepolitike batahe baze bitegurire ibiringo bya politiki. Baze bubake imigambi yabo, baze bubake imiryango yabo, baze bubake igihugu.
Umuhuza w'Abarundi yabajijwe n'ico urwego rw'iwe rikora rakora kugira uburundi kongere kugira isura nziza mu makungu.
Mavunga mutubwire ni parabandi bakuruza mwabonanye kuba barakubajije ikibazo cy'Uburundi canke mutubwire namwe ibyo muri ko murakora kugira ngo abantu bo mu makungu babona igihugu cyacu nabi ko mu byo mukora cyo nyerekirimo guhuza muduhuriza nabo nayo makungu kugira ngo umwizero watakaye ku gihugu cyacu mbere bamwe bamwe bagakuramo n'akarenge mu gufasha igihugu cyacu ushobore kugaruka. Aba tubabaze rero mu ngendo mumaze kugira kwa bantu muba baravuganye kuvuga ikibazo cy'u Burundi n'ingene ishusho y'Uburundi ubu basigaye bayibona.
Edouard Nduwimana umuhoza w'Abarundi ati Uburundi bufitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu byinshi.
Ku by'ukuri Uburundi ntufite imigenderanire n'ibindi bihugu, dufite ibihugu byinshi kandi biba by'ibigenzi. Aha abantu bakunda kuza baragira ngo na communauté internationale ngo tutagira ingorane. Communauté internationale ni nini cyane? Communauté internationale ntabwo ari u Rwanda rwonyine, ntabwo ari Ububiligi, ntabwo ari Oya. Communauté internationale twese imigenderanire myiza n'Abatanzaniya n'Abakenya n'Abaganda. Ngira ngo nyimba abo tuba tuharagahaze uno munsi nibaza ko ari ibihugu bikenya cyane. Aha rero mworema Uburundi utari imigenderanire myiza n'ibindi bihugu muri rusange.
Ikibazo cy'inzara n'uruzuba biguma byisubiriza mu Kirundo cyagarutse cyane. Umuhuza w'Abarundi yamenyesheje ko icyo kibazo ari kibazo abanyakirundo basangiye n'abandi bantu bo mu bice bitandukanye by'isi. Edouard Nduwimana yavuze ko icyo kwiga cyane ari uburyo bwo byifatamwo igihe bishitse. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kwa gatatu hushize umunye politiki utaravugaga rumwe na leta muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Etienne Tshisekedi yitabye Imana mu bitaro byo mu gihugu cy'Ububiligi. Abantu benshi bakurikirana politiki ya Kongo cyane mu mashyaka harwanya ubutegetsi baribaza ikizakurikira. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na ambasaderi Gasana Anastasi impuguke mu bya politiki ya karere kandi wahoze ahagarariye u Rwanda muri ONU amubaza niba uko abyumva hari icyo urupfu rwa Etienne Tshisekedi ruzahindura kuri politiki y'imbere mu gihugu cya Kongo.
Etienne Tshisekedi ni umunyapolitiki ukomeye cyane muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Kubona rero yitabye Imana urumva yuko ni igihombo gikomeye cyane kuri Kongo ubwayo no kuri twebwe twese bari muri kariya karere, kubera ko ari amasezerano ya politiki akomatanya abanyekongo bose ntawe uhejejwe inyuma y'urugi. Yagize uruhare cyane rukomeye kugira ngo ari amasezerano abashe kugerwaho, ari yasinywe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize w'2016. Ubwo yari intambwe ikomeye cyane imaze kugerwaho, ahasigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Tukizera rero nubwo atabarutse abafatanyije nawe kugira kuri ariya masezerano meza akoze neza, ndego ntabyera ngo de ariko ni meza cyane, abafatanyije nawe tukumva yuko bazazirikana yuko nubwo atabarutse ariya masezerano ameze nk'aho navuga ameze nk'aho ari umurage we, ni nk'ikintu abasigiye kugira ngo bagikomeze.
Hari impungenge ufite ko kuba yitabye Imana bishobora guhindura ibyavuye muri ayo masezerano?
Ndumva ntacyo bizahindura ku byavuye muri ayo masezerano, kubera yuko bagenzi be bo mu ishyaka UDPS yarabereye perezida yabereye mukuru ni abantu bajijuse cyane kandi bakunda igihugu cyabo, kimwe n'abantu bandi baganiriye bo muri mu mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila. Ubona ko n'abantu bateye imbere cyane mu byerekeranye na politike, bayumva neza, bumva akamaro ko gushyira hamwe. Urabona kuba bashyize hariya amasezerano akomatanya abanyekongo bose nta n'umwejejwe inyuma y'urugi, ubwo bushake bose barabufite, ukumva rero yuko bazabukomeza nubwo uwari ubarangaje imbere atabarutse. Nkaba mbona yuko bazabifata nk'aho ari n'umurage abasigiye, ahubwo bakumva bafite umwenda wo kugira ngo icyo kintu asize bamaze kugiraho bagikomeze bazakigeze ku ndundu.
Ambasaderi Anastasi Gasana, turagushimiye cyane kano kanyu hayiradi ijwi rya Amerika.
Nakoze cyane namwe.
Umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres kuri uyu wa gatatu yavuze ko ONU irimo gushakisha uburyo bwo kwirinda ko ibintu byarushaho kuba nabi muri Sudani y'Epfo. Yanashimye ubufatanye bw'amahanga n'akarere bwatumye urugomo rudafata intera nini muri Gambia mu gihe cy'ibibazo byakurikiye amatora. Iyi nkuru mwayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Margaret Bashir uri i New York mu muryango w'abibumbye, yasemuwe na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Ku munsi wa gatatu, umunyamabanga mukuru mushasha wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ishyirahamwe atangiye kuyobora ririkorera akora ibishobotse byose kugira ibara ntirigwe muri Sudani y'Epfo. Yarashimiye kandi ugukorana kw'ibihugu bitandukanye by'akarere byafashije kugira ntihagire ubwicanyi bwaduka muri Gambia inyuma y'amatora aheruka kuba. Ivyo Antonio Guterres yabibwiye abamenyeshamakuru ku biro vya ONU inyuma y'urugendo yagize muri Ethiopia mu nama n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Uyo muyobozi mukuru wa ONU yavuze ko ibintu bitameze neza muri Sudani y'Epfo, igihugu cyasinzikajwe n'intambara kandi ibintu bikaba bishobora kuyangara. Guterres yavuze ko mu nama yagiranye n'abategetsi bagize ubumwe bwa Afrika n'abagize ibihugu bihurikiyemo ishyirahamwe ry'iterambere mu karere k'ibiyaga binini IGAD ko bazokorana neza kugira ibiganiro by'umwumvikano muri Sudani y'Epfo bijemwo bose kandi bitera intambwe. Yaranabonanye na perezida wa Sudani y'Epfo avuga ati:
In a meeting with Salva Kiir,
munama na Salva Kiir twaremeranije ko azobukorana neza n'ibiro bya ONU mu ntumbero gukorera muri Sudani y'Epfo atanze itizi kandi tugashiraho akagwi k'abasirikare bajeje umutekano w'akarere.
Ibihugu vya Afrika vyarashikirije iciyumviro co kurungika inteko ibihumbi bine muri Sudani y'Epfo mu gufasha gucyungera umutekano mu gihugu kimaze imyaka itatu kiri mu ntambara. Abantu miliyoni 2 baramaze guteshwa ingo zabo. Guterres yavuze ko bumvikanye ko igihugu cya Kenya cyorungika abasirikare bacu mu gikorwa cyo gucungira umutekano kubijanye n'amatora aheruka kuba muri Gambia aho president Yaya Jame yari yaremeye kuva ku butegetsi nyuma yaho uwo bahiganwe yatowe mu nzira ya demokrasi Adama Barrow Guterres yavuze kwico kigeragezo cerekanye ibishobora gukogwa iyo hari ubumwe mu karere ati
It is possible for action to be taken and it is
birashoboka ko ingingo zifatwa kandi birashoboka ko demokrasi ibaho agateka ka muntu n'umwidegembyo bigakingirwa ahari kutumvikana mu karere biragora ishyira hamwe impuza makunguni gukora bene ivyo bikorwa byayo
yavuze kandi ko Afrika yateye imbere mu buryo bw'ubutunzi kandi ko ifise byinshi bashobora gukorera ko kugira haboneke iterambere rirama Guterres avuga ko ari bwo buryo bwo kugwanya izindi ntambara
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika ribageze bitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubageza ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'urunani bikorana bibandanya kugira intambwe mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislamu muri Iraq na Siria. Intego z'igihugu cya Iraq zarasubiye kwigarurira ibice byose byo mu buseruko bw'igisagara cya Mozo. Muri iki gihe izo nteko zishimikiye ku byerekeye gukura abagwanyi banyuma basigaye mu gihe abagira iterabwoba bahungiye mu burengero bw'igisagara cya Badush. Ivyo bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika Jeff Davis. Urunani ruyobowe na Amerika rwagize ibitero vy'indege z'ingwano inshuro zirenga 50 mu ndwi irangiye muri Siria. Urunani rwarafashije inteko rushigikiye muri Siria kwigarurira hafi y'ibirometero kwadrato 30 mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara ca Raqqa. Urunani ruyobowe na Amerika rubandanya guhiga abagwanyi b'imigwi y'intagondwa mu buraruko bw'igihugu ca Siria. Inteko zo muri Siria zikorana n'urunani ruyobowe na Amerika ziriko zituza abagwanyi ba leta ya Kiislamu basigaye bongera bakomeza ibirindiro vyabo. Kuva igikorwa cyo gukikuza igisagara cya Raqqa gitanguye ku itariki 5 z'ukwezi kw'11 inteko zikorana n'urunani ruyobowe na Amerika zarigaruriye ibirenga ibirometero kwadrato 3000 urunani ruyobowe na Amerika rukaba rumaze kugira ibitero by'indege z'ingwano bigera ku nshuro 900 urunani ruyobowe na Amerika rubandanya guha amakuru yerekeye iperereza abanyaturikiya bakorana mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam mu micungararo y'igisagara cya Al-Bab mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Siria. Vyongeye urunani ruyobowe na Amerika rubandanya kugira ibitero rukoresheje indege z'ingwano mu bibanza birimwo abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu micungararo y'igisagara cya Al-Bab. Indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika zagize ibitero birenga 20 mu micungararo y'igisagara cya Al-Bab rusambura imodoka z'abagwanyi ba leta ya Kiislamu n'ibibanza bakoreramwo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeff Davis avuga ko bazobandanya gukorana n'igihugu cya Turikiya n'izindi nteko bakorana kugira bakomeze ingufu zabo mu gutsinda abagwanyi ba Leta ya Kiislamu avuga ko bazobandanya gushiraho imigambi yo gukorera hamwe kurushiriza no gufasha mu bikorwa vya gisirikare mu gisagara cya Al-Bab no mu micungararo yacu
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Dushimiye ku buryo bw'umwihariko wowe Nduwayo Rui kuba warafashe ikirango cy'isabukuru y'imyaka 75 Radio Ijwi rya Amerika imaze ishinzwe ukagishyira ku rukuta rwawe rwa Facebook. Nshimiye kandi engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara washyize hamwe ibi biganiro. Amakuru mwagejweho na Rosine Munezero nawe ndamushimiye. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongeye namwe mbashimire byimazeyo kudukurikira buri munsi. Mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.